dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internet ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku njyana zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa vya politiki y'uyu mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Uruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushinahi Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo ubwanye ni radio ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ariko ashaka kugira hagiye kuboneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe ni uko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi wo kuburabuza ibikorwa by'umugambwe. Ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya ubwa mbere na mbere, nimba yumva ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe ntashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Igira kabiri ni uko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane, ingorane tubona bategwa n'abo bategetsi kuko nibo babahimbiye. Kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe, mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha, bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari kubisimbutsa buti ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo bakoze. Aho urumva rero ko ingorane
abo bantu mvuga mushya ntaye gato abo bantu mvuga ko bakorana n'ubutegetsi saba ari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Ikome kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo. Kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu, ni ukuvuga amaprovensi atanu, amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 344. Ubu rero kubw'abo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'ubushikiranganji agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iriko iritunganya yisunze iryo tegeko bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye gukorenda kaminuza ibijyanyiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikaremerwa n'ikoraniro kaminuza bagaca bavuga ngo ntigizunze amategeko. Umushikiranganji mu kunaniza ngo nitumwe ikiyegeranyo ngo by'inama zitegura akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zitatanga raporo zitanga ikiyegeranyo mu bushikiranganji. Ibyo twanarona mananiza ni ibintu byo kwirondera ibyifatikizo kugira ngo bahurizemo iterambere ry'umugambwe.
Abo nyine bavuye mu mugambwe wanyu Mushana ya Gacungwasa barafise ibyo guhashikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ibyimbyo byabo eka nizo nama atazibaha ivyo mu bivuga kwiki
sivyo sivyo na gatoyi kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo kandi kaminuza inama zika zitanu ya mbere itariki cumi na zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka uheze ya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze ya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki cumi na zine ya kane itariki mirongo irindwi na zimwe z'ukwezi kwa kabiri ya nyuma itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mu itegurwa ngo ntibari barimo si byo iyo bavuga rero ngo hariho ngo ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo babwiza guca bajyana ibyavuye mu ibyafunzwe n'ikorana n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rw'iwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro by'abo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba wimbo nyine bukwemanga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmo barahawe ijambo uwuzyashyikiriza arayishyikiriza ikoranero kaminuza rirapfundika kandi ikoranero kaminuza ni rwo rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abo bantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ngo ikoranero kaminuza ribe ibyo ripfunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha mugabo tukabona nyine ko basiba batanisho bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi cumi n'umunani akaba ariho baza kuvuga umushyikirizi avuga ngo ntibyakurikije amategeko we nyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kuba amakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakurije amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonore usambutse kuri we nisawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
ukora gutyo ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwiza gutwarira bose abwiza kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo muvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko n'igenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ry'umuseruko bwa afurika yara naho nyine bisa n'ibitagenze neza hari icyo ngo bitubwira ko
ibyo ni byo bifatikiza kuko nta namwe bo kwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibi cyane biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu ushaka gukenya uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi ni ukubwira yuko ibyo byose atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byashyitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho uwo bushatse ntibari kunezerwa ko abo natanze n'abakandida batabaye aribo bajyayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyidoga ngo bizane iki kandi
basubira inyuma bagire gute ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi wo gushinga senere nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe eka hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyo mubivuga kwi
ivyo vy'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko iyo ubaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe ko atanumwe yafashe ko atanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona ni ubwicanyi bumeze gute cyane aho ni ukuvuga yuko ari amaremerankanya bategura cyane bateguye barondera ingene bubishyira mu ngiro icyo ni ukubwira ni uko umugambwe senderi nturi mu nzira y'intambara umugambwe senderi nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubushake w'uriya ifite rero jembo na yuko ni ibyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye imbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza ikafata ingingo ati umugambwe ku makosa n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ingorane
bikatwereka
naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo harabamwituye none bamwituye kuko atahamagaye uburongozi bw'ubugambwe kugira ngo atwibye ngo ijo bibazo tubivugane ko
bikatwereka
bo bamwituye batayejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongo no uku permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo uku
ikatukaruka ku njyana ziri hagati mu mugambwe CNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi yo kwegera abo bari ku rugo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze mu mugambwe
ikibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi ibyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bo bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabahibaye ni umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo wakeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari batanze uruhusha ko bagira inama umva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ivyo bibazo bizotora umuti gute
ku maherezo kuri kuzotsinda ibinyoma
kuba izo njyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu biha isiguro
twe tubiye isiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi urunda kujya mu matora wonyine kuko abo bantu naho uwo mugambwe CNL abo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo ko gushigikira umugambwe uri ku butegetsi ibintu nka mwengisha tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe CNL gushika ubu niwo mugambwe utarimwo imice myinshi muri iyi tora harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi CNL-FDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyu ni kuki ije bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishaka kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye uhitamwo abo bugira basoma mbike ukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagacara bakora ibishoboka byose bakariburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishyikiko mugabo iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntaciyumvwe ngo yarabyungutsemwo kuko ibyo teye iteka igihugu cyarushije kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe CNL kuko intwaro yose na CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mugaye ibintu aho gutera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyo ariko barazishinga kwa gutorera umuti icyo bibazo by'igihugu aho kurondera ngo tukuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe kumo na bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bitwa ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ibyo byose rero byari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiye icyo ari cyo kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igihe inyungu z'abantu inyungu z'akagwi k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizoheza gitezwa imbere na bande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruhago warufise mu njyane ziri muri CNL ariko izo njyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari bwa CNDD-FDD ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe eka abanyamigambwe badakora neza ni ikihe
erega si ukuvuga ngo abarongo imigambwe ngo ntibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wewe uwumva yuko kumbura ibyo bakora utashyigikira uko babyifuza ijana ku ijana bakwita umwasi barose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo je nimumve nimirire nta ngorane bake bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi icyo twavuga ni uko none ko ibyane zabaye hagati mu migambwe no muri sente jentiteho nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane no kwa Karorero 2015 ibyo bise ngo abafrondeje none ko batavuze ngo igihugu kigira kingo ngo kigira kigwe mu mpanga ngo ubwamwe ngo gukubira ya ikorane mu bwamwe ngo umugambwe barawuhagaritse uyu munsi none igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu ni ikihe cyo tuba ubushyirakanje afata ingingo zingana gutyo hano njye nuvuga nti notera nakamumbira abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe ni umugambwe ubitorera umuti simwaro ibitorera umuti
mu kanya gato kandi ngusozera murizeye ko izo ndyane zoba zamaze kurangira imbere y'uko amatora aba mu 2025
intwaro yokuramo ukuboko yokuramo ikirenge cyo kumvikana mu mwanya mutoya cyane
agatuma rwasa umukuru w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mahari radio ijwi ry'Amerika tukivuga ku ndyane z'umugambwe CNL twaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambona nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe
Monsieur Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi ry'Amerika nashaka tugaruke cyane cyane ku ndyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute
nibyo nkuko mubivuze mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza arashya amezi yashi ku munani ariko uno munsi icyo cyuka cyagiye gihiye nta gutora inyishu cateye kibura inyishu cyane gushwa naho badushaye hagati mu banyamugambwe inyishu imaze kubura hagera n'abitura mbere mu bushyirangani bugeze gukurikirana ibyo bigambwe ndee niho hano twumva yuko abashe n'ingingo yuko bikubanza umugambwe bihagarikwa kugira ngo bagasaba yuko bari mugambwe wo kwicarana muri make naho igicuka kigeze ariko munkundiye yari byiza ko nababwira imvo n'imvano iyo nsakanguriye
ego me ubwambe na mbere imbere mu kutubwira imvo n'imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze hehe
ibibazo byatanguye muri ubwo kwaciye ikirengo cy'abantu 2008 cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi senyeri nyakuri n'abagomba guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'umugambi aya makuru yari yazanywe n'umukuru w'umugambi wenyine bwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco wo kubivuga kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimo abagize ibintu by'umugambi harimo abashinga amateka harimo n'indi mirongozi izo mugambi ku nzego nkuru aya makuru asohokana ku mbuga ngurukana bumenyi asatuma arenze zunyuka kuko hagumye havugwa uruntu haraba gusaba ko hoba inama yotuma abanyamugambi twicarana inzego zicarana hama izo nama ntizashoboka gusa naho handikwa makete ayo makete yabo y'inshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri iyo tere nyinshi ikibazo kiri mu mugambi iyo kete basabaha ikopi umushyirangahangi niba yaciye atuma ko umukuru w'umugambi maze amusaba ko kwicara z'uyu mugambi tumaze kwicara rero twavuganye cyane bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere washaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma ko hari gusaba inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza acubaka umuganga we nkamugaye
ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi yavuye kuki icyateye niki
twebwe gusa ubu ntituramenya icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru w'umuganga we yashyikirije arashyiriza mu nama mugabo ntiyavuga neza aho yazananye turanasaba yuko twoyicariya tukamenya ayo makuru imvo n'imvano yazo cyanke icyo icyagamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicanire icyo gituma rero ntihe kuba bituma biyangara kuko abantu baguriye bikekana binubana harya naho mbere bamwe umutekano wabo ubangamirwa nka gihugu wanjye barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambi ngiye mu nama sinamenya ababitumye ndabada mbere ni kwereka ikitenzi ushaka kwinjira ndi umwe mu bagize inzego nkuru z'umugambwe ni ukuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bamenya ati habaye iki haragaho n'imigwi y'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanze icegeranyo nk'itwara umugwi byavuyemo umugwi wa kabiri nawo watanze icegeranyo n'icegeranyo kiza gihishije ku buryo n'ubu ntihize kimenyekana n'ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu kwimubana n'amajambo yagiye ashyikirizwa bumva by'ukuri ko ataranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na cyane cyane mu rwego nkuru duhereye ku by'umugambwe
mwavuze ibyo byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe z'abaye mu Burundi murasha kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
ntabwo kuba akagwi kukurumba kuko tutamenye aho hatanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho ubwo rwego nk'uko tubisunga amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntebishyushye murumva yuko byerekana yuko si akagwi k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe usanke ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bihimba byose byonaka ugasanga ntibigenze neza murumva rero si akagwi k'abantu si abantu batanu usanke 10 kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye turabona bagiriza ibintu biriya imigwi bimwe bita amagurupe WhatsApp abantu babikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntimushiyemo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu bazi kugabanya mu mice rero se ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ikibazo kimaze gushyikira mu gambwe gushyika no mu nzego zo hasi irimo nka yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri kubera abo mugambwe byerekana yuko ariho inyishu zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana mwabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mu twa cyangwa se urugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango uguma uri umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiri ko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuga iteka ry'u Rwanda mbere yandikiye umukuru w'umugambwe bakaruha ikopi ariho batumye ko umukuru w'umugambwe ahabwa ati turumva uruntu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirizwa ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimwo n'amakoranyo kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngenderwaho y'umugambwe nabwo ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushanganyi bufata inyuma ne n'iyo cyerekana yuko abo byega babatashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje hama ku rundi ruhande nando bwa yuko dufata ibwanyiko twabonye umushanganyi yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati je ibibazo ni by'iwanyu ni mu cyari hamwe hanyuma muhege mu tubwi cyo mwabo mwakuyemo no musi rero twahindiye nkuko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyamugayo yegeranye abo baganiye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kurundi bavuga ngo inama isumba ingimba twokwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwobura hari gushaka
murase kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu bango ha muruntu runtu ariko ntibisigura yuko ari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose byo byaduse abantu bakagira ishaka byo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigara inkore ku maso cyangwa kuyeyenzya ko ntacobuza inyishu idatongwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itongwe ni mpaka umukuru w'umugambwe nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe ni ukwitsa abanywanyi b'umugambwe ahereye ku biro bikuru by'umugambwe hama twicare hamwe nk'uko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imboni imbano kino cyuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye gukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyakamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranye kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twimirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbe tukiga ibyo byose byatuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitorera inyishu hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe wanabikora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
barongoye ubwambwe senere muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ivyo birego mu bivuga kuri iki
nyuma yuko niyo bavuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati no duruki n'iki n'ishusho tuma abantu bumva neza yuko uriya muntu ari we mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo nakane we mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nkuko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugende mu ntara no mu makomini ikibazo kigeze gushyikwa rero sakagwi k'abantu bakeyi urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko ni ukwita mu kirundi umwe bita nko kudadaza iri kudadaza rero kurondera icyo kwagiriza uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe senyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye twasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyangwa bahanurwe cyangwa basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara ntibaza batamurire reka kwemera yuko afata ibi ngingo ibyo rero mu gihe byavuze ntihutabumva ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakoresha n'umugambi uri ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutamika ingingo mu shyirangangi ahandi ngo bariye amafaranga ahandi ngo ibi n'ibi na biriya ibyo ni ibintu ni imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izi mvugo zibaho rero ni uko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko n'ibi ibyo ni ibi ibyo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushana uno munsi ntikiraba mu buryo nuvuga bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora yayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushirankarije kuri cyane kw'imigambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nk'uko babisabye bavuze bati inama zonye ziri kuri iwe n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushirangangi bihereje cyane kwerekana yuko turiho turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kandi ndumva ko tweho mu nzego z'umugambi nk'uko biteganywa n'amategeko twateza gutumwa kuri mukuru w'umugambi cyane uko biba bitunganywa bishobora uno munsi ako kandi bari akatujya ngo twicare turare uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe senera muri iki gihe murasekizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzu bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe senera ukaja guhiganwa ari umugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya yaje umukuru w'umugambi abitumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo muyage ku bibazo nkoramutima biri hagati umugambwe CNL murakoze cyane
murakoze namwe tujya kara n'ejo nimwadukenera tuzokora amatwiteguye kubishyura
turashimiye bashyira nawe mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama dusangire ijambo dusangire